ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Mwiriwe canke bwa kenshuti namwe bakunzi muteze bara makuru y'Uganda yaga kazi mu makuru yacu uno munsi makuru mbwiye gusomirwa mu Kirundi na jewe ni Ninahazwe Maria Karori. Duhereye amakuru yacu murongwe ishami rya ONU rijeje ibifungurwa ku isi PAM rirabandanya umugambi wayo kugwanya indwara zituruka ku gufungura nabi zifata cyane cyane abana bari munsi y'imyaka itanu, abakenyezi bonsa n'abibungenze bo muri site y'impunzi z'abarundi ya Murongwe. Dusimbiye mu rusenda ibiro vya Monisco bijejwe ibibazo vy'abanyagihugu affaires civiles bifatanije n'ishirahamwe giyemeje kugwanya amabifatiye ku gitsina réseau communautaire de lutte contre les violences sexuelles vyaratunganije uruganda guguhanahana ivyumviro hagati y'impunzi z'abarundi n'abasanga b'abakongomani ku ngorane y'ihotegwa rifatiye ku gitsina rigigwa n'abakozi b'umuryango w'abibumbye Nations Unies mu karere ka Fizi. Ni inkuru twateguriwe na Isaya Aronda dusomirwa mu Kirundi na Odeta Nibizi.
Igikorwa cy'integuro y'ibihugu byiyunze mu gutsimbataza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'abiyunze mu kugwanya amabi afatiye ku gitsina barateguye kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa gatatu umwaka w'2019 inyigisho yiswe Twiyamirize Amabi Afatiye ku Gitsina. Umugwi w'abamonisiko ujejwe intwaro n'indero mu mfunyapfunyo bise CDT abigisha amashirahamwe yigenga impunzi z'abarundi abayobozi babigisha abasoda ba leta abapolisi abanyeshuri 500 b'abakongomani n'impunzi z'abarundi bava mu mashuri atanu yisumbuye yo mu Senda hamwe n'abaririmbyi batamba indirimbo z'imico n'akaranga nibo bari muri iyo myiyerekano. Bamenyeshe ko icyo gikorwa cyari kirongowe n'umushingantahe ize ajejwe ibikorwa by'abanyagihugu.
Kurangiza dusubira murongwe ameza birararumanye impunzi z'abarundi zo muri site ya Murongwe zitaronkejwe inkwizo gucana. Amashirahamwe Adra na AIDS bijejwe icyo gikorwa yemeza ko izo nkwizo zigiye gutangwa mu minsi iza. Imurongwe twakura mugenzi wacu Eduardo Nzambimana.
Namezi abiri aheze impunzi z'abarundi zitaronka inkwi ayo mezi abiri akaba ari ugucererwa impunzi zo muri iyo site zigasaba Adra na AIDS kubafasha kugira ngo izo nkwizi zishobore kuboneka kuko atahandi bafise amaronderero y'izo nkwi mu gihe atawufise uburenganzira bwo kuronderera inkwi mu mashamba yegereye isite yabo ya Murongwe aho bakerekana intambamye ndetse n'izindi ngorane ziri nyuma y'ibyo kuko badashobora kuronka ingene bashobora guteka ibifungurwa byabo aho bakaba bashobora guteka bakoresheje inkwi bakura impande y'amaparasera yabo. Tumenyeshe kandi ko uzofatirwa mu ishyamba ariko araca igiti ku buryo bwo kurondera inkwi cyangwa ashaka guturira amakara uwo azohanwa n'amategeko nk'uko byamenyeshejwe n'igipolisi cy'ikambi ya Murongwe. Kubw'ikiganiro yaga Edouard Nzambimana mu site y'impunzi z'abarundi ya Murongwe.
Amakuru yacu uno munsi naharangiriye. Mwakoze mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango gushika here. Yakoze cyane Sergio Bisimwa ayobowe na Yakobo Karo yabateguriye. Jewe Maria Karoni ni nahazwe nayabashikirije. Mbipfurije amahoro n'amahonda naho utaha.